radio indundi culture amakuru mu kirundi
ndabaramukije mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kazimano makuru kuri uyu wa gatatu agizwe na bino bikuru bikuru abavyeyi bari barereye ku ishure Ecole Internationale de Gitega babandanya gusaba ko iryo shure ryo habwe uburenganzira bwo kubandanya rikora aho baharereye berekana ko bariko bagira ingorane mu kuronderera ibibanza abana babo ku yandi mashure mu gihe hasigaye ikiringo gito ngo umwaka w'ishuri utangure mu gisagara ca Kayanza mu ntara ya Butanyerera havugwa igabanuka ry'ibiciro ry'ibikoresho vy'ishure ugeranije nuko ryari mu mwaka uheze ariko naho biruko ngo abagozi ntibaboneka ku rugero rushimishije naye abanyagihugu bo munamwe mu mazone agize intara ya Buhumuza bavuga ko bibagora kwivuza bitumwe nuko amavuriro ari kure yaho baba abarongoye iyo komine bo bavuga ko ibyo gushikira ubuvuzi muri komine hari ntambwe byateye mu bijanye n'ibidukikije tubabwira urugero ibinyabuzima byo mu mazi bimaze kugabanuka ko mu myaka 50 iheze nkuko bivugwa n'urongoye ishiramwe gishinze gukingira ibidukikije hano makuru hamwe na yandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaramutsa ano makuru mugira mu yashikirizwe na Kristaliza Harerimana fatikanije muhinga bw'ivyuma na Mathieu abona Yesu inama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu ku kirimba cy'umukuru w'igihugu igitega ku mugwa mukuru wa politike mu vyihwejwe harimwo ibijanye no kugwanya ibiza n'isibe muri kino gihe hamaze iminsi hibonekeza imiriro yaduka mu masoko n'ibindi bibanza vy'idandarizo ikindi kandi kiri mu vyizwe niyo nama shikiranganje harimo amanota azofatigwa ko ku banyeshure bazoja mu mwaka windwe mu mashure ya leta hamwe na yazofatigwa ko kubakoze ikibazo cha leta mu mashure nshingiro hamwe rero nijanye nishigwa mu ngiro gitegeko rijanye n'ivyisuko bino tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma mu gisata cy'indero abavyeyi bari barereye ku ishure Ecole Internationale y'Igitega babandanya basaba ko iryo shure ryo habwe uburenganzira bwo kubandanya rikora ryahagaritswe kubandanya rikora aho baharereye berekana ko bariko baragira ingorane mu kurondera ibibanza abana babo ku yandi mashure mu gihe hasigaye ikiringo gito ngo umwaka w'ishuri utangure ico gisabo bagisangiye kandi n'abahora bakora kuri iryo shure bavuga ko batabona iyo bagiye kuja ni inkuru tubaza mugenzi wacu Anisette Ntanguvu
abavyeyi n'abakozi babarezi muri Ecole internationale y'Igitega barataka batakambira abajeje indero n'intwaro gushika ku mukuru w'igihugu kuva mu gacerere iryo shuri rishobore kwakira ugwaruka rw'abaregwa mu mwaka w'ishure wimirije gutangura mu kwezi kwa Nyakanga
tuguma turuza hano nyene kuri ino shure ryacu twarereye ko kuva kera abana banje bose barahize bungeze kubuzukuru n'ubu ntibaratahora ngene no bahindurira ishuri n'ukuri nk'abavyeyi twitoreye mushikiranganje nibaza ko yoduhihumure ihumure ryiza
ku ruhande rw'abavyeyi berekana akabaro gaturutse ku kuba batarabona neza gushika iki gihe iyo bagiye gushira abana babo mu gihe naho bamwe bagiye kubaza ku yandi mashure bababwira ko bujuje ibibanza byose
ubu ishure uja ko ryose wasaba ikibanza cy'umwana bakubwira yuko ibibanza byamaze kuzura tukagerarira hano tangura kwibaza iyo tuzoje gusabira abana kiyumvira ishuri zoja kumusabira ko yahora itanga ubumenyi nk'ubwo twabona kuri iryo shuri mu kacu byidani
abigisha bari mu gahinda abaserukira bavuga ko amezi atatu agiye guhera atamushahara baronse bari mu bukene ntangere amabanki nayo batsemwo ingurane hamwe n'abimirije kuja mu karuhuko k'izabukuru batibagiye ivy'ukuvuza batabona neza uko bigiye kubandanya
nk'abakorera ngaha twagenda tugasaba gakredi muri banke ishure rikatwavariza hama tukagenda turariha bukebuke tugateza imbere imiryango yacu bihagaze gutyo ayo mezi atatu amaze guhera aheze tutariko turariha banke nazo murabizi ingene zikorana n'abanywanyi ziriko zirongeza amayintere dorotari ntitubona hamwe ishure ryokugara ingene urukurikirane rwavyo kugenda izo bingorane ziniya mu miryango
abo bose kubahiza basaba ko iryo shure rimaze imyaka 43 ryo bandanya kurera ugwaruka gu Burundi amakosa nayo yagiye araba agenda kosogwa mu nyuma kandi ingingo ifatwe vuba baboneye kwitegura co kimwe nabandi kuyandi mashure muri ako kanya gato igasigaye anise ntago vigitega kadundi kituyo
Harakoze Aniseti Ntanguvu tubamenyeshe ko mu kwezi kw'indwi umushikiranganji yamenyesheje ko iryo shure ryamaze kwitura ubushikiranganji kandi ko ico gihano atari burundu mu gihe iryo shure ryoshobora kwerekana neza ko ivyo ryagirijwe atari vyo ingingo izoheza igahinduka François Havyarimana ico gihe yavuze ko umwaka w'ishure mushasha utazotangura hataramenyekana ingingo yafashwe Nayo mu ntara ya Butanyerera ibiciro by'ibikoresho by'ishure byaragabanutse ku isoko nkuru yo mu gisagara cha Kayanza ugeranije nuko byari biri mu mwaka uheze nubwo biruko ngo abaguzi ntibaboneka ku rugero rushimishije nkuko bishikirizwa nabo badandaza bavuga ko bafise icizere cy'ukuronka abaguzi mu gihe abarimye bikawa bazaba bahembwe ku matonorero aho mu ntara ya Butanyerera muri komine Kayanza ni nkuru tubaza Jean Nahimana
Mugihe twasha kuri wa gatatu mu isoko nkuru mu gisagara ca Kayanza twasanze umwambaro w'ishure mu bwoko bwa kaki ugurwa amafaranga 17,000 ku bana bo mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatatu umwambaro w'abana biga mu myaka ya gatanu n'iya gatandatu ugurwa amafaranga 20,000 ariko hari naho bagurisha uwo mwambaro ku mafaranga ari hagati y'20,000 n'20,025 bivanye n'ubwoko bw'igitambara hamwe n'uko umunyeshuri angana ku bana biga mu mashure yo hejuru y'umwaka wa gatandatu ibiciro by'umwambaro w'ishure biri hagati y'amafaranga 20,025 n'30,000 bivanye n'uko umunyeshuri angana ibijanye n'amakaye nayo ikaye impapuro ijana igurishwa hagati y'amafaranga 10,700 n'2,000 bivanye n'ubwoko bw'ikaye iyi impapuro 60 igurishwa amafaranga ari hagati y'4,400 n'5,500 ni mu gihe mu mwaka uheze ibiciro by'amakaye byari hagati y'amafaranga 2,000 n'2,500 Baba badandaza imyambaro y'ishure cyo kimwe n'abadandaza amakaye bose bamenyesha ko ibiciro byagabanutse ugeranje nuko byari biri mu mwaka uheze bakibaza ko igabanuka ry'agaciro cy'ifaranga ry'idolare ariyo ryoba ryatumye ibyo biciro bigabanuka nubwo biri uko abadandaza bamenyesha ko batariko bararonka abaguzi ku rugero rushimishije bakibaza ko byoba biterwa nuko abarimyi b'ikawa boba batarahembwa amafaranga yabo ku matonorero ariko bakavuga ko bafite se icyizere cy'uko mu minsi ya vuba bazoronka babagurira nari gihe hasigaye igihe gito ngo amashuri atangure muri komine Kanza n'intara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
arakoze mugenzi wacu Jean Nahimana tukivuga yajanye n'igisata cy'indero hamwe mu bashinga amateka berekana ku gisata cy'indero kikirangwamwo ingorane nk'izintebe zidakwiye cyo kimwe n'ibiransi nko mu ntara ya Bujumbura herekanwa icegeranyo kuri uyu wa kabiri cy'ibyo abashinga amateka bakoze mu gihe cy'akaruhuko ko muri mukakaru mu ntara ya Butanyeraho avugwa bitegere by'abanyeshure bidakwiye mu birasi ni mu gihe umushikiranganje mu vyajejwe harimo indero yari yamenyesheje ko ibirasi bidakwije abanyeshuri 25 bizoca vyugagwa byinshi na Claire Kankondiye
Abo bashinga amateka babona ko igisata c'indero kigifise ibibazo nk'intebe zidakwiye nko mu ntara ya Bujumbura nkuko bivugwa n'umushinga amateka Dieudonné Bizimana
Twasanze intara yacu ya Bujumbura ikeneye intebe 180,000 n'660,000 hanyuma leta izo yemeye kwa makomine yokoresha nibihumbi 42 911 twasanze zishobora kuzoba zabonetse muri uno mwaka w'ishure aho ubuca utangurira nibintebe 23,876
Bizimana anashikiriza ko hakenye ibirasi hamwe hamwe
nubwo habaye utwigoro two gusanura amashure cyangwa kubaka amashasha ibirasi bitarakwira ku mashuri amwamwe niho twabonye yuko hoba gutegekanya amahera yo kubaka yandi masomero
mu ntara ya Butanyereraho havugwa mu bice bimwe bimwe nk'ibitigiri bidakwiye by'abanyeshure mu masomero amwamwe aho abanyagihugu basaba kwinjira ingingo yo guhindurira abanyeshuri aho biga yokogwa hakurikije inama n'ingingo kugira hirinzwe ko abanyeshuri harawusanga bahevye ishure kubera bajanwe kure nkuko bishikirizwa n'umushinga mateka Nestor Musafiri
ari awusanga hari ibitumbi tararonka amashure bakavuga yuko ingingo yuko abana badashika 45 mu kirasi abana boca bungururizwa handi bagasaba yuko vyokogwa habaye inama n'ingingo kugira ngo ntihagire abana basanga bagiye kure cyane ubice bibaberamo ikibazo cyo kutiga neza.
Umushikiranganje mu vyajejwe hari mwindero François Vyarimana mwitangaze yasohoye mu mpera z'ukwezi kwa ruheshu umwaka yarashikirije ko amasomero atazoba kwije abanyeshuri 25 azoca yugagwa abanyeshuri nabo bajanwe mu yandi mashuri ahegereye. Ni mu gihe umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye mu nama n'abashikiranganje baburamatari bamustaneri hamwe na barongo indero mu ntara yaremenyesheje ko hitezwe intebe 333 189 mu mwaka w'ishure w'2026 ushiri 2027 ariko mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu nyene hari hamaze kuboneka zishika ku 10,253.
Radio Indundi Culture.
Hadyo ndundi kito makuwa tutu ya manda nereze mwijanye ninyo wako bame mwanya gihugu bumuramwe mu mazona gize komine Butaganzwe intara ya Buhumuza bavuga ko bibagora kwivuza bitumwe nuko amavuriro ari kure yaho baba abo banyagihugu babona ko amavuriro yarakwiye kugwizwa kugira bivuze byoroshye. Abarongo iyo komine bavuga ko ivyo gushigikira ubuvuzi muri komine hari intambwe byateye muri no myaka kuko buri zone ifise ivuriro hamwe n'ivuriro rya komine Egide nahayo.
Bamwe muri abo banyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko bitaborohera kwivuza bitumwe nuko amavuriro ari kure yaho baba ku mitumba. Bernard Niyonzima n'umunyagihugu wo ku mutumba Nyamiyaga wa zone Muriza.
Ntibitworohera kubera na burya nkaha twige ku mutumbi wacu tuguma dusaba ko boduha ivuriro ariko ntabyo turaronka tuza kwivuza ku ivuriro ryo ku mutumba w'Uburenza muri zone ya Biyogwa. Umva rero nk'iyo tugwaje nk'umuntu nko mu ijoro ari nk'umuvyeyi akeneye ko tumunyarukana ku ivuriro usanga tugira ikibazo kubera tumujana ahantu kure cyane.
Kubera kuba kure kwayo mavuriro ko kunyugwa no kubura amabarabara ameze neza kugira abashikana umugwayi ku ivuriro abanyagihugu bahavuye bahitamo kwingunganya mu gusibura bene ututuyira nk'uko umunyagihugu abivuga.
Turaje inama n'ingingo ubu hariho ukuntu dukorera mu bijanye na duterurane tukaza tukaraba nk'antu hose tubona utuyira tumigenderanire tutameze neza tukaza tukadusibura tukagira ante no mwitera mbere nk'aha mu gatasi turahimiriza abene igihugu bakagerageza kuza barasiga ahantu hagutse hamwe nk'imoto ishobora kurengana.
Onesime genda ndumwe mutanteri wa komine Butaganzwa wavuga ko ubu gushikira ubuvuzi byatiye byoroha muri kino gihe kuko buri zone ifise ivuriro.
Ni sawa kuko dufise amazone atanu, mwayo mazone atanu nta zone n'imwe dafise ivuriro. Tukasha tugana ntuze na hopitale kominari yaje mbere gukemura ibibazo vyinshi kuko ubwa mbere iyo bashaka kurefera umuntu baca bamujana kuri hopitale do district y'Ibutezi. Hariho urugendo rero basanga abenegihugu bitaborohera mbwa murumva yuko ubu bica vyoroha. Abantu rero barivuza kuko usanga n'urugendo ntitwovuga ngo ni rurerure, si rurerure cyane kuko usanga abari kure baca begera ivuriro ryegereye ku yindi zone.
Ikindi umutegetsi yishimira mu bijyanye no gushikira ubuvuzi ku banyagihugu muri iyo komine nuko n'amaduka adandaza imiti akwiragiye mu mazone yose agize iyo komine.
Harakoze Egide nahayo. Mu myaka 50 heze ibinyabuzima biri mu mazi byaragabanutse kugera ku bice 85% kwijana. Ibyo byigwa nyene bikemeza ko atagikozwe gushika mu mwaka w'2050 itosekazwa ry'ibiyaga rishobora kuba ryigwije kabiri. Innocent Banigwa n'inzigo arongoye ishyirahamwe gishinze gukingira ibidukikije asigura ko n'ikiyaga Tanganyika hamwe n'ibindi biyaga biri mu Burundi bibangamiwe n'imicafu itabora bakora hamwe niba mu mahinguriro ibyisukamwo ibiheza bikabangamira n'ibinyabuzima bibamwo mu gihe aho bukera zohimbazwa umunsi wari ibiyaga panikwa n'inzigo yemeza ko hariho ivyo kogwa ngo ivyo biyaga bikingigwe tumukurikire
nkuko ibiharuro by'ubushakashatsi byerekana mu myaka 50 iheze ibinyabuzima biri mu mazi kagabanutse gushika ku bice 85% kwijana ubyo iharuro bikatwereka kandi katagikozwe gushika mu 50% tose kazwa y'ibiyaga rishobora kuzoba gigwije kabiri ibinyabuzima navyo biri muri byo biyaga bikaba byagabanutse gushika ku rugero rwa 20%. Murumva ko ni ikibazo gikomeye cyane ibiyaga biriko birahura navyo aha mu Burundi uko kubanga mbigo kubiyaga muri rusange ni ku isi bintu gusigara inyuma nk'ikiyaga cyacu Tanganyika kibesheje imijyango myinshi y'abarundi n'abandi mu bindi bihugu cyo kiyaga rero kirabangamwe no munsi bijanye n'itose kazwa gimicafi Tabora ivuye mu mahinguriro canke mu bisagara n'ibindi bigwati vyegereye ico kiyaga tutibagiye rero n'inkukura zishisukamwo zivuye ku ntara mvomera ruzi zihanamiye ico kiyaga tutibagiye rero no kuduga ku bushuhe bw'amazi ibisha bituma rero bibangamira ibinyabuzima na cyane cyane amafi ari muri ico kiyaga yagere n'izindi n'ibindi biyaga biri mu za Kirundo n'ahandi cy'ibitoke za Cowa Gweru sanze bikomeye cyane biracashoboka ko dushobora gukitije biyaga byacu atwovuga nk'uburyo rusanzwe gukoreshwa cyane 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 kiraye by'ibidukikije butuma haba gukurikirana ku biyaga ku mwanya ubuzima bwabyo amahakaba kandi nibi bikogwa mu kibano kugira ngo bishobore gukingira ivyo biyaga
wakaba yani inosa banigwa n'inzigo arongoyeshira hamwe gishinze gukingira ibidukikije ari nano duce tukarukiriza ano makuru yo kuri uyu mugoroba yo kuri uyu wa gatatu ni ku isaha 12 n'iminota 32 ndabakengurukire mwese mwari muduteza amatwi bakoze bagenza ndabafashije kwegeranya ano makuru Shimiye Matiyo wabona Yesu yakatuma amajwi bashikira mariko mashikirizwa na Kristali Zarelimana ndabifurije kubanigwa mu banyu no mu vyanyu murakoze